mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Nicaye mu ishuri bagumbambwira ngo ndikinyamwema ngo ndabanukira ugasanga abandi bana bariko barabakubita ngo nibegereyo ngo ntabwo bakeneye ko babegera n'ubundi naho bajya kwishyura nta mutekano bafise.
Uyu ni umwe mu bavyeyi b'Abarundi mu ikambi ya Nakival ni mu gihugu cy'Uganda agaruka ku kibazo cy'umutekano muke n'ikumirwa rikoregwa abana ba nyamwema muri iyo kambi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko nabaza nkababwira muri make yuko leta ya Centrafrica ejo kwa gatatu yasinye amasezerano y'amahoro n'imihari yitwaje ibirwanisho yigaruriye hafi igihugu cyose mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka itari mike isesa amaraso y'abanyagihugu. Perezida Faustin Archange yashikirije ko ashobora gutangura ingendo mu gihugu gushikiriza ubutumwa bw'amahoro ku banyagihugu. Ayo masezerano yafundikiwe i Khartoum muri Sudani ku munsi wa kabiri inyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire bishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU. Ayo masezerano ashitswe ko inyuma y'ayandi yageragejwe inshuro zitandatu mu kiringo cya baba imyaka itandatu nyene muri ico gihugu kiri mu bikenye cyane ku isi. Iyo ntambara yahitanye ibihumbi by'abantu ikura mu ngo zabo icaka neca abanyagihugu kuvuga miliyoni zine n'ibihumbi amajana atanu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarasohoye urwandiko rushigikira ayo masezerano yongera asaba ibihugu bibanyi na Centrafrica hamwe n'abandi gufasha ayo masezerano y'amahoro kugira ngo azorame. Abashinga amateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika bariko barakora kugira ngo ntihongere kuba ihagarikwa ry'ibikorwa vya Leta. Ejo kwa gatatu barongeye kuganira bemeza ko hashobora kuba mwumvikano ku misi iza kugira ngo urubibe uruki ari kugira ngo ku misi iza kubijanye n'urubibe Amerika ihana na Mexico, ariko bavuga ko hakiri ivyo badahuriza ko bishobora kuba intambamye umugiga ku mutekano ku rubibe rwa Amerika na Mexico. Ejo kwa gatatu warabonanye mu mwiherero n'abategetsi bakorera ku mbibe umunsi umwe inyuma y'aho Perezida Donald Trump wa Amerika mu ijambo yashikiriza inama nshingamateka yongeye gushimika ko ari nkenegwa ko haboneka amafaranga yo kubaka urubibe Amerika ihana na Mexico. Muri iryo jambo ryiwe ryo ku munsi wa kabiri, Trump yavuze ko uruhome ari nkenegwa kugira ngo hacungerwe uturere turi hagati y'urwinjiriro ruzwi, ati mu gihe impome zoduzwa abajabuka mu bundi buryo bazoma mu buryo butemewe n'amategeko bazomanuka cyane. Gushika ubu abari muri ivyo biganiro ntibemeza ko ashobora kwemezwa imiliyaridi zitanu n'imiliyoni amajana indwi z'amadolari yose asabwa na Perezida Trump. Kubw'ivyo nta cizere cuko ivyo bakora Trump azoheza akavyemera. Umwungeri wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco bwa mbere na mbere yaremeje ku mugaragaro ko hari abapatiri n'abepiskopi bamwe na bamwe bafata ababikira ku nguvu. Yabishikirije amenyeshamakuru mu ndege yavuye mu rugendo rwa mbere mu mateka muri Emirates zinziyunze z'Abarabu. Yavuze ko Ekleziya yagerageje gukemura iki kibazo ariko kitararangira. Nyenubwiranda Francisco yariko yishura ikibazo inyuma y'inkuru yashizwe ahabona muri inondwi mu kinyamakuru ca Vaticano cibanda ku bibazo vy'abagore muri Ekleziya Katolika. Ico kinyamakuru canditse ko bamwe mu babikira bafatwa ku nguvu basaminda bagasunikirwa kuzikuramwo ku nguvu. Naho mu kwezi kwa 11 guheze ishamwe mpuzamakungu ry'ababikira ba Ekleziya Katolika ryarateye ivyatsi ico gita umuco wibanga no guhishira wababujije gushira ku mugaragaro ibazo byo gufatwa ku nguvu. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru Papa Francisco yanavuze ko ikibazo kiremereye kugera aho ababikira bamwe bamwe bagizwe abaja b'igitsina na bamwe mu bayobozi ba Ekleziya Katolika. Yasobanuye ko bamwe na bamwe bakekwa ko ivyo vyaha bahagaritswe mu mabanga yabo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31.41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Turi no kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze mu gihe ku munsi wa mbere byari byitezwe yuko imiryango 51 ivanwa mu makambi atandukanye y'abarundi ari muri Tanzania batahukanwa hatashe imiryango ine gusa. Abarundi bisubiye ko bavuga ko barindiriye umwanya munini none batotaha mu gihe gice cha kabiri cy'umwaka catanguye bagatinya ku mwaka w'ishuri uba ubaye impfa gusa kuri bo. Abandi basigura ku ishami rya Onuribitaho RCR ritabateguza bigatuma bahamagarwa hakiri ivyo bataratunganya. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana aheruka muri Tanzania kuturabira uko vyifashe.
Amakuru dukora mu ikambi ya Mutenderi, intonde zari zamanitswe ku munsi wa mbere utangura inondwi hari kimijyango 51 igizwe n'abarundi 152 byari biteganijwe ko buri miduga ku munsi wa kabiri twaraye turangije, ariko hitavye imijyango itarenga ine yiteguye guta. Bamwe mu barundi bisubiye ko ku telefone babwijwe ijya Amerika impamvu bisubiye ko mu gihe bari biyandikishije kugushaka kwabo.
Ma cyabaye nta kwi ntagombye kugenda, ndari nzihutira kuza abana bige mu gihugu, nzuka kurangura umugambi mu gihugu. Bihurirana UN wiyandikisha kimara iminsi myinshi wicaye kandi mu kumanika bakamanika giturumbuka. Naho dusanzwe turima turasaba kuba twara ko twarimo ituntu tumanza kurinda ubwato tubusarure. Kandi
impamvu yatumye tudahunguka nuko abana bacu bagiye bakiri mu mashuri kandi haheze ikiringo kinini twari yandikishije, kandi n'indimo zacu twararimye ubu niho hari hagezeho dusarura. Kandi ikindi gihe icyo gihe nyine twari twiyandikishije kugira ngo tunyaruke tugende kurima iwacu, ariko kubw'ibyo kubera batebye kututwara niyo mpamvu nyine cyatumye tutagenda kubera ibyacu byose ntitwari bwa bitunganye neza. Kuko nk'ubu abana batanguye ikindi gice cya kabiri, urumva ucyubakura mu ishuri mu ruhombo runini. Twari tuzi niba uriburi ko baciye bagenda gutangura ishuri mu Burundi, none urumva baramaze gutangura kuva mu kw'icenda n'ubu mu gice cya kabiri. Urumva ntitwoca tubakura mu ishuri ntiboronka ukuntu bajya mu ishuri.
Ingaruka kuri abo barundi biyandikishije gihe kigeze cyo gutahukanwa hanyuma bakisubira ko zishobora kuba nyinshi, ariko abo barundi bavuga ko baziteguriye.
Intambamye yosora kuhaba twibatwaza haba dukatira kuduha imfungurwa, kuko bavuga ngo uwo atano zategeye ngo batasigiye ngo bamugare kutazoronka imfungurwa kubera imfungurwa zose batamaze ngo kuzabuka hakurya mu gihugu. Hamwe babifutse tukaba n'abatwugare ntidusoboye guhabwa imfasanyo y'ifungurwa nk'uko twaba tubironka. Tuzaza twitura UN, twitura ayandi mashyirahamwe turabitsobo dufasa, kuko n'impamvu zo bitatuvuye ko
ingaruka nyine irahari. Kuko twumvise ibihuha bivugwa ko tutadashobora kuronka ifungurwa mu gihe twase kugenda, tuzorindira UN yongere itwafishe niyatwiyumvirira ko yongere itumanika amazina yacu kugira tutegure tugende.
Abo barundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi, district ya Kibondo, intara ya Kigoma, mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania, barafite icyo basaba ishyirahamwe ryita ku mpunzi hase kugira ngo icyo gikorwa cyo gutahukanwa kigende neza.
Twasaba yuko mu gihe impunzi igiye kwiyandikisha ko atakwezi kohera batayitwaye, kuko bahomba byinshi. Hari igihe wadandaza ukacuba uhagarika kubera ko uri kuratunga ibintu kugira witegure ubwenge rero mu ico gihe uciye batebye aho gutwara ubu buhombye byinshi rero twosaba mu gihe cy'ukwezi kumwe umuntu yiyandikishije ko ari bo boca bamumenyesha ko akwiye gutwarwa ataha
rero twosaba gusaba nk'abantu twakwiyandikishije dusaba ko twiyandikishije ko boca bakinyarukiza gutumanika hama tukitegura ahantu tumaze nk'imyaka ibiri ukegeranya utuntu ukuberekwa kwakadeni ukaba wamuha wamwisuye binumuhanye ne abazirani bene watu turafitane utudeni umuntu akagenda yabisuye kugira ngo umuntu ntatware ibintu by'ibisasifasi imbere bizomubera bizomuzanira ingaruka
uko kwisubira ko ku Barundi batahukanwa bibaye mu gihe n'abiyandikisha babaye barahesha kwiyandikisha kuva no mwaka w'2019 utanguye abo Barundi bakavuga ko atakamara ko kwiyandikisha mu gihe hari urutonde rurerure rw'abiyandikishije bataratahukana abandi bakavuga ko bakibangiriye babanze baraba amatora yo mu 2020 uko Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijya America
Nani abicaye ku masonga nkitangura abanyamwema b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivari iri mu gihugu cha Uganda barara ntibuce kubera iterabwoba bakoregwa n'ikumigwa ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigali aherutse Nakivari
Ikambi y'impunzi ya Nakivari mu Buganda ibamwe abanyamwema baringa ijana baba nko ku birometero bitatu mu gice cyitwa Kashojwa B ku ruhande rwo mu kuboko kw'iburyo uvuye ku bwinjiriro bafise amazu asa bubakiwe nk'abana bonikora kurusha abandi yamara bavuga ko nubwo biruko umutekano wabo udakwiye kuko nubu bacinubwa n'izindi mpunzi
tukiye ku mabombo baratwinoma turabavyeyi batandukanye ababyeyi babanyamwema bafise abana n'ababyeyi babirabure bafise abana babanyamwema cyacu usanga ukwezi kuraheze cyariyo baduha cyaraheze kera kaca abana ukaca bicwa n'inzara natwe kwa tutashika kuba pakasiriza mu nkore kuko umutekano tuye turatinya gushika kweri kuko abona turabanganirwa tubari yatubangamira kubera amavuta tutaronka naho twaba tugiye turose nk'akazi bakatwima akazi kubera ko twinuma
nk'uko ijwi ry'America ryavyiboneye abana bafise iminwa yasadaguritse iriko ibiguma vy'amaraso hame no mu mutwe nyina wabo asanzwe atari umunyamwema amenyesha ko amagara yabo abangamiwe
ibi bintu biva kuzuba kuvuga bagacyatono kabenuko ashobora kuba yambaye ishapo ujya muka uva mu ishapo ututira icyuka kigatumagira ibisebe nkuko ariko ntona nkuyu ndamwambitse ishapo hakazamo intuguta hace ejo usanga ari nyama gusazanamye hejuru naranabivugije byarase n'ukuri ndavuza hahera umwanya bikacya byongera kugaruka cyanke isazi muriye ku mubiri cyanke akagira nk'akantu kamujya hacya hazi gisebe ahubwo ku munwa hari gusanga babaye nyene inyama byatemaguye kubujyo no guhekenya dashobora guhekenya inkofero kweri zo turazironga ariko ibintu byufasha byo by'ubuvuzi ntabyo dufise
Benshi muri abo bana barahevye amashure kubera ubukene n'ubwoba ko buhava bicwa.
Je ni kenshi abana bataha bakambwira ati mama nge ntabwo nzosura ku ishuri. Nicaye mu ishuri bagumbambwira ngo ndikinyamwema ngo ndabanukira bigatuma numva umenga bo kwicara kuko ugasanga abandi bana bariko barabakubita ngo nibegereyo ngo ntago bakene ko babegera. Niyo mpamvu uyu kwezi twaje kwabakuye yo nabakuye yo ndabashyira mu rugo. Bera navuga ati nubundi naho bajya kwishyura nta mutekano bafise. No mu gisagara ho nyene ntibaharonkera umutekano kubwo uyu mubiri w'abimana yabahaye.
Nabo bana baravyivugira uwatangura tubwira ivyo aheruka kwiga mu ishuri.
A B C D E F. Good morning. Avuga ngo mwigire yo bakaguma bavuga ngo bana dusanama. Bagacha bana twikirikano hasi. Nyene duca tuvuga ati twegumire namuhira kubera ku ishuri bagomba bana dutukagura.
Nagiye ku ishuri n'ubuco bwenge.
Turagenda gusa rimwe rimwe na inemutse mu wakane.
Muri abo banyamwema b'abarundi bahungiye na Kivale harimo abasore bageze kubaka izabo. Umwe muri bo yatubwiye ko adatinya kuresha umukobwa atari umunyamwema gusa agatinya kumusohokana ngo kuko abandi batari abanyamwema bohava bamugirira ishari bakamutwara umukunzi.
Ikenyanya ndagenda mu territory sans.
Urafite umukunda
n'umwe. Cyenda mu fisi.
N'umunyamwema.
Aya arirabo.
Nane muzagira mariage.
Cyane gose. Mubo urashobora kumutwara mu kabare ugacosanga hari uwundi muhunga mushimye. Umva nyene wacyajana ko cyane nyene bikagenda ko ndi kubona. Nawe urabyumva.
Uramunyegeza rero.
Muri umwanya dukundanye sishaka yuko ari uwundi umuntu w'umuhungu ko urumva nawe umujanye nkaho kwa juju canke ahandi hantu aca asanga ari ibindi bisanga kandi hagenderayo abantu batandukanye.
Uwo mugore nawe akiri muto ahanura bagenzi we kudatinya kurongora canke kurongorwa n'abanyamwema, ni mu gihe nawe natari umunyamwema ariko afise umugabo w'umunyamwema.
Barantwenza aho nciye hose emwe bitwengera ariko baravuga akapfa nk'akaruha, none wogira gute? Ubu ndamwikundiranye ikibazo hanini mu bisanzwe ni icy'umutekano kuko ntabwo bidegembya, ntabwo bashobora kuja hariho hose. Ewe naragira amakenga gose, ariko ni bisanzwe n'abantu nk'abandi nyine, kiretse batarabitahura nibo biyumvira birebire.
Abanyamwema baba muri iyo kambi y'impunzi ya Nakival basaba kuboronswa ubufasha bwihariye kubera urukoba rwabo. Ni kambi iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Ubuganda, irimo abarundi bahahungiye barenga 30,000. Cyeclavini Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, dutandukira igisata c'impunzi mu gihugu c'u Rwanda kivugamwo akoyokwe ku barimyi bahura bidoga ko umwimbu wabo rimwe na rimwe ubabera imfagusa. Mugenzi wacu je ni Mukankusi hamaze kuvugana na Bwana Emmanuel Musabyimana wo muri koperative Icerekezo, amubwira ico bakesha ako gahengwe.
Mu kubahiriza no gushyira mu bikorwa ingamba z'iterambere, hari abahinzi bibumbiye mu makoperative nk'uko namwe muyarimo kugira ngo bongere umusaruro w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Bakomeje gutakamba ndetse banatakira Leta y'u Rwanda ngo ibashakire amasoko kuko uwo musaruro bawongereye ariko bakabura aho bawugurisha. Icyo kibazo namwe mwarimo gifite icyo gihe tuganira mu kiganiro muri Isanga, twaganiriye n'abahinzi batandukanye b'ibirayi. Kubona isoko cyari ikibazo gikomeye ku buryo bavugaga ko binabaviramo igihombo kinini. Ubu byifashe gute? Hari igisubizo mwaba mwarabashije kubona kuri iki kibazo cy'isoko ndetse n'ibiciro by'ibirayi kuva mwibumbiye muri iyo koperative Icyerekezo?
Mbere kuko byari bihari ibirayi, hari n'igihe kigeze gutaka icyo gihe ibirayi byaboze, bimwe biri kubura no mu mirima no ku mihanda. Ariko sekiteri yacyo kampani yitwa APTC yari ngera gutabara yaracyo gihe iradutaba n'ubundi byabiraye byaheze mu mirima bivamo, ndetse ikomeza kunagura umusaruro. Ikibazo kijyanye n'amasoko kirakemuka, umuntu w'umuturage kwigurishiriza akavuga n'imodoka, imodoka rikazi ikabifata, imodoka yo ikaza kwishyura koperative 5 kugira ngo koperative nerebe ko abanyamuryango bayirimo bakwiteza imbere. Naho ikibazo kibe byaheze ku mihanda byaheze mu mirima, ubu ngubu ndabikiri igihari kuko isoko ryarabonetse rirahari. Kandi mu turere tw'igihugu cyacu bona nta birayi bitari kugera, baguye amasoko mu miji yose za Butare nyine, za Cyangugu, aho hose nta birayi bitari kugera. Niyo mpamvu ibirayi byabonye amasoko.
Tuganira icyo gihe mwatubwiraga ko ibiciro by'ibirayi biri hasi ku muhinzi, byagera i Kigali bikagura menshi kandi mwe babahaye makeya, ariko kandi n'ibirayi ntibyabashaga kugera nk'aho warutubwiye i Butare, ndetse n'abarundi basabaga ko byakwambuka bikagera iwabo.
Ubu kijyanye n'ibiciro nacyo cyarakemutse, kuko mbere koperative niyo yavuganaga n'imodokari, imodokari ikaza igapakira. Ariko ubu nk'ubu umuhinzi ni urukwivugana n'imodokari igiciro bacemeranya, imodokari ikaza gupakira, noneho iyo modoka nk'uko nanabibabwiye igasigayo akaba iyo ihereza koperative amafaranga apana batavuye ku muhinzi. Nimbere kijyanye n'ibiciro cyarakemutse ku muhinzi, yemere kuvugana n'imodokari, ikibazo cy'ibiciro nacyo cyarakemutse, ubu ngubu nta kibazo.
Mwari mufite n'ikindi kibazo cyo gukura ibirayi, harimo bimwe byaboreraga mu murima kubera ko mwari mufite amabwiriza y'uko koperative imwe ibanza gusarura ikagurisha ikajyana ku ikusanyirizo hanyuma bakaza gutanga uburenganzira ku yindi koperative nayo kugira ngo isarure. Ubu byo byifashe gute?
Ubu nk'ubu naho gukura iyo misi iracyahari, ariko ntabwo bikigoye bwa mbere kuko koperative yacu n'ahantu hanini cyane, ni imidugudu 19. Rumwe imidugudu 19 ikuriye rimwe, ikibazo cy'abahinzi bafite ijyanye n'amafaranga cyangwa n'iki gihita gikemuka. Ubu nk'ubu nta kirayi kiborera mu mirima, nta birayi kibura ngo umuhinzi ngo abuze uburyo yakuza. Oya, ubu ngubu rwose ho biri kuri gahunda, nta kibazo rwose, nta muhinzi wataka. Nubwo iyo misi ihari ariko bafata, kuko umurenge wacu wa Bugeshi ugizwe n'amakoperative atatu, mu gihe mbere yari agizwe n'amakoperative 12. 12 rero kumva bafataga umunsi bakaguhereza koperative nyingahe, umunsi koperative nyingahe, ikaza kubyara ikibazo cyane gukora amakoperative menshi. Noneho ubu ngubu n'amakoperative atatu, kubwira koperative imwe ngira kura none indi ejo yindi ejo bundi kongera gutangira kuri yindi, byaroroshe byarangushe. Niyo mpamvu ikibazo kijyanye no ko abahinzi batakaga ngo bari kubura uburyo bakura takirimo bitewe n'uko amakoperative yagabanyutse.
Bwana Musabyimana, ubu ni iki mwumva Leta y'u Rwanda yabafashamo cyangwa se yabunganiramo kugira ngo murusheho kwiteza imbere muri ibyo bikorwa byanyu?
Icyo Leta dufasha, icya mbere hari igihe cyo abahinzi bajya guhinga rimwe na rimwe bakabura amafumbire, wenda bitewe n'amafaranga atari kuboneka. Twumvaga ko Leta yadufasha, wenda niba ari ukutuguriza amafumbire tukazakura twejeje, icyo Leta kidufasha. Icya kabiri, hari igihe umuntu ahingaga ibyo birayi yabonye ifumbire ariko akaza kubura umuti wo kubitera ibyo birayi. Kumva nawe rero ng'abahinzi bagufiya bagombye nabo kugurizwa uwo muti, none igihe cyo gukura bakaza gukuramo amafaranga bakoresheje bagura wa muti. Byarushaho kuba byiza no kunoza imihingire y'ibirayi kandi bikorohereza n'abahinzi.
Mu gusoza iki kiganiro, ni izihe nama mwaha abandi bahinzi, baba ab'ibirayi cyangwa se ibireti cyangwa abakora ubundi buhinzi burimo ndetse n'imyumbati kuko nayo ikoreshwa mu bintu byo kwiteza imbere?
Inama nabaha ni uko ikintu cyose ugomba kugihinga ukacyitaho. Uko ndo uzahinga ibirayi ntundashyiramo ifumbire ihagije cyangwa se wenda ngo bitere umuti ntibizere. Ahubwo umuhinzi niba yemeye ko arahinga ibirayi ntabyiteho. Hari n'ibyo birete yewe iyo byiseho byose bitanga umusaruro, kuko nk'ikiro cy'ibirete ni 1,800, 1,800 birete byumye. Urumva iyo ubyiseho ukabikorera birera kandi ukaguha umusaruro. N'abahinzi rero ndimo ari imyumbati ari ibiki, ubwo buhinzi bwose bagomba kubugira umwuga kugira ngo babashe kwiteza imbere, bagereho bivana n'aho bagera.
Ndagushimiye cyane Bwana Musabyimana Emmanuel kuri ikiganiro tugiranye. Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Cha, bijya bije, biranuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh, dupinge. Eh, dupinge. Utangike.
Eh, mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Akajisho kumbuga ngurukana bumenyi, ahari ko aravugwa cyane inkuru y'umupolisi yarashe ubunyonga ikinga ryunguruza abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru Bujumbura kwa kabiri w'inondwi atabikoze. Polisi y'igihugu cy'u Burundi sigura yuko atabikoze nkana, ariko amashyirahamwe aharanira agateka k'abakora umwuga wa taxi vero n'ayakurikiranira hafi umutekano mu ibarabara asaba nyabuna igipolisi ko gikwiye guhana uwo mupolisi vy'akarorero kuko bemeza ko yabikoze abishaka. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i Nairobi Eloge Urikaneza yadusomeye ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Jonas Ndayishimiye avuka muri komine n'intara ya Gitega hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi yishwe arashwe n'umupolisi muri komine Mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura ku muhingamo wo ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa kabiri. Bukeye bwaho Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi yasiguye mu kiganiro yamenyesha makuru ico urwego avugira rwemeza catumye hari iryo bara.
Abapolisi bariko barakora akazi kabo batumwe ko kubuza abajya abantu banyonga amakinga kwinjira mu gisagara, bamaze gufata ikinga rimwe bakarishira aruhande aho bariko barakorera. Niho rero mwene ryo yaca hamagara abandi wundi mugwi w'abanyonga makinga bacha baraza ari sinzi bazanye namabuye batangura gutera abapolisi ama umupolisi umwe aranakomereka ku mutwe mwene kurasa nabo bagiye kumuhundara ko bafite intumbe yo kumwaka inkoho niho rero yatangura tukigwa ko ku nkoho urusasu ruragenda ruhitana umwe muri abanyonga ikinga
ariko bamwe mu banyonga makinga bagenzi banya kwigendera bari bahari babisigura ukundi
uwo mutagisi vero yaraparitse kinga ngaho kuri aveni nkiko burya rero abapolisi bari baje ari babiri umwe yambaye civile acahita mufata
yari yutse arabasigaho nyene mu bayabwo uwo mwanya kubera ishavu nyaravuye aho hanumva bari bahetse kwagwanira cyabuga cyerekana iteme kumurasa abapolisi bafise ingeso mbi ko batanguye bamaze n'imisi minsi banagwana bagwana kuri wote bo bazi batoze amafaranga ngo mucore kugira tubone ko bareka mukorere nga barashobora kwaka bibiri mugaho bagize ishavu hari bagenda kuri wote ko babanze kuba nkira ko bahaye amafaranga aca twe batanga twiruka ko bavuye hari bagaheregwa aca bagira ishapfu kabaye nakahebuza ko yemwe ndane matse kubona
abapolisi bamwe bamwe bigenza ku bantu na nikiso habo ni imana atwashira hamwe yita ibijanye n'umutekano mu mabarabara ose haramaze kubabona
bibera mu mabarabara yahi wacu usanga ari ibintu bisiga ubwenge nkabo bapolisi abari ku birindiro bimwe bimwe ku mabarabara igikogwa babatumye sico bakora ndabisubiyemo igikogwa babatumye sico bakora ningo kuno uvuga yuko kandi nokomeza kumengo ari gikorwa cyo guturubika nkabo banyamakinga canke abandi bantu sanga bariko bararengana
ariko kuri uyu wa kabiri muri kiyavuga ko ivyashitse bitatewe no kwakigiturire
abapolisi nta numwe ariko arakigiturire abo bantu bateye abapolisi bakomeretsa umwe nibo ahubwo bagiye banamwivye ni telefone nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero ariko ko cyaba bishika umupolisi umwe cankunda kagiturire ivyo ntawo cabi kana hari abapolisi benshi bamaze kwirukanwa mu gipolisi hariho n'uno n'ubutwiko turavuga abapfunzwe bazira iyo ngeso yo kugiturira
uko biri kose Emmanuel Nimbona twarishira hamwe abanyonzi b'amakinga acishwa amafaranga sotavebu asanga urupfu rw'umunywanyi wishira hamwe ry'iwatawo rusigura yavyiganiye radio kirutuye ku murongo wa telefone
nibintu byo byatubabaje cyane aho umuntu agandagwa munyamaswa atukivi bavye urupfu uwacu yaraye afuye nibintu twebwe dutera ibyatsi kandi twiyamirize cyane umuntu yari tukivi so kugandagura ahubwo yarakwiye nk'uwo gushyigikirwa mu kugira ngo akore abashobore kwiteza imbere basabye yuko ingendo nk'iyo mu bapolisi ko yohagarara
imbere yo kwihagarara habona Imana basanga bakora bene ibyo badakwiye kwitwa abapolisi
barenga amategeko bayazi na cyane cyane nko kwica umuntu murazi yuko ari igicumuro ico nokwita commettre le parape gukora ikintu kidasubirwamo sinzi wavuga ati nimiburi buringira ngo habaye inikosa n'umuntu muri ko muragwana ntoshwa n'ukumurasa ahadashobora gupfa sinovuga ko umuntu yohimiriza ngo wapfuma barasaho badapfa mugabo nibaza ko uwo mupolisi sinumwita umupolisi n'umuntu umwicanyi n'ukuri uwo ntakwiye kwitwa umupolisi akwiye kwitwa umwicanyi yaje kunyegeza mu rwego rujejwe gucungera umutekano nizo barahari nk'abo n'ukuri abo nitwa dukwita abapolisi n'abicanyi n'abamenja
n'umuvugizi w'igipolisi aremeza ko kurasa mu cico ari ingingo ifatwa inyuma y'izindi zose
ingufu zigenda buke buke uhera ku kuvugana iyo kuvugana byanze ugahita ugakoresha izindi ngufu buke buke ariko nk'ico kurasa kiza mu bwanyu mubona ko atakundi kuntu ari gushobora kugira
abagize ico bavuga ku rubuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu yagira ati inembo zirakwiye mu gukingira umutekano w'abanyagihugu nta ngwani hari ngo bashobore ibigwanisho mu bantu ubunawe muri makati orara penebe yacu mugenzi we nawe ati nakumiza uwundi yandika ati nibaza ko indero y'igipolisi ikwiye gusubira kwitonderwa nubwo umupolisi yoba asubugerejwe nta bubasha afise bwo kurasa abantu uwukurikira sa n'umwunganira ati abapolisi bamwe bamwe bakwiye kwigishwa karangamutima k'umwuga wabo uwundi wasaba igihano cihuta ati uwo mupolisi narungikwe mwibohero vyihuse mugenzi we ati ariko kweri yari akwiye kuraswa kubera ivyo turangirize kuri aba babiri umwe agira ati nakamaramaza uwunawe ati nagatukisha eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Jori Kaneza rakino ni ukuru duche du sozerira ikiganiri wanyu mu ntara cuno munsi makoze ncuti bakunzi kucumviriza Fasil Gebe huyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joya dufaje muhinga bw'ivyuma bifatikanije na Jewe Diane nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara mushobora kusura kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewe akaburungu com twifurize kubandanya muranirwa mu byo murimo no kuryoherwa n'intonde z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dutangariza ko amakuru yacu yijyanye n'umugire umunsi mwiza.